Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, mwabonye Imana ikingura ikaze muri aya makuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Diane Nininahazwe.
Masi Kamirindi urakoze kuduha mikro makuru yacu no munsi turahera ku mugabane wa Afrika habahitanywe n'amatati yashingiye ku matongo hagati y'abadasangiye amoko n'imiryango muri Sudani y'Epfo yongeye kwaduka kwa gatatu nejo kwa kane muri ico gihugu bageze ku 150 muri abo harimwo abana abagore n'abageze mu zabukuru abakomerekeye muri ayo matati ni 86 benshi mu bakomeretse barimwo abafise ibikomere vyatewe n'amazu barimwo yaturiwe igisata ca onyu muri Sudani catanze ivyo biharuro gihangayitse cahamagariye abategetsi ba Sudani y'Epfo kuja mu mizi y'ayo matati amaze igihe bakayavana mu nzira. Abashamiranye ahanini n'abava mu bwoko bw'abahausa n'ubundi bwoko butaberekwa habo mu bwoko bw'abahausa ahanini bari birekanye biyamiriza itegeko ribabuza gutunga amatongo bemeza ko barenganywa n'ubundi bwoko buvuga ko abakeba babo batabwirije gutunga ubutaka kuko baje kuba ahadiko habe baje kuba ariko habera ayo matati baratevye. Onyuka ikavuga ko kuva mu kwa mbere kugera mu kwa cendo n'umwaka bari bamaze kugwa mu matati nk'ayabaye kwa gatatu nejo kwa kane barenga 545 abatayizabo muri ico kiringo barenga 211. Ahandi havugwa imvururu ni muri Chad, umuryango umwe bwa Afrika wiyamiriza wivuye inyuma imvururu zaraye zihitanye abagera kuri 50 muri ico gihugu. Abagera ku 300 nibo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri izo mvururu zabaye mu myerekano yo kwiyamiriza ko President Mahamat Debi Itno aguma ku burongozi bw'ico gihugu. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'abari ku rubuga vyerekana ko muri abo 50 baraye bahitanywe no gushamirana kwabaye hagati y'abajeje umutekano n'abiyerekana harimo 10 bari mu bajeje gucungera umutekano. Injamena ku murwa mukuru wa Chad habiyerekana baronone inyubakwa zimwe zimwe ziri mu za leta ibiro vy'umushikiranganje wa mbere n'ivy'umukuru w'inama nshingamateka. Izindi mpande ziri mu zateye ivyatsi imvururu zibonekeje mu myerekano yarayibaye muri Chad ziri mu Faransa umaze iminsi buri mu bihugu vyiyamirizwa mu karere Chad irimwo. Gaso itangazo riteri vyatsi nguvu bwavuze ko polisi yakoresheje mu kurizamwo imyerekano yejo kuwa kane ikiringo c'imyaka ibiri yimfata kibanza President Mahamat Idriss Deby Itno yari yarahawe cahezejo kuwa kane abiyerekana bamwagiriza ko ashaka kumira ku butegetsi bwa Chad. Kwindi migabane President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashimagije ingene yakoranye na Liz Truss yaraye atanze imihoho mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza. Joe Biden yashimagije yumvikanisha ko bakoranye neza cane na cane cane mu gufasha Ukraine kwigwana ko mu ntambara yise yagasomborotso ku Rusiya. President Biden yirinze yamara kugira ico avuga ku kwegura kwa Liz Truss yeguye inyuma y'indwi zitandatu gusa ari mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza. Yabwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba ciwe aha i Washington DC ko ukwegura kwa Liz Truss ari ingingo yegawe bwite nk'uwayifashe. Yagize ati reka ndababwire ico nzi twakoranye neza ku kibazo c'Uburusiya na Ukraine. Ubwongereza n'Abongereza nibo bonyene biraba ibisigaye kandi bazobitorera umuti. Madame Liz Truss yeguye yemera ko imigambi y'ubutunzi yafashe yagize ingaruka ku masoko y'imitahe yongera ituma umugambwe wiwe wicamo ibice. Yashimangiye ko aravye uko ibintu vyifashe hadashobora kurangura ivyo yemeye mu kiringo yari yatorewe muri ayo mabanga mu ndwi iheze. Muravyibuka Joe Biden yari yavuze ko imwe mu migambi ijanye n'ivy'ubutunzi Truss yari yatangaje cyane cyane ivyo kugabanya amatagisi y'abatunzi atabishigikiye. Ico gihe yagize ati ni politike ntashigikiye ariko n'Abongereza bakwiye kumenya ibibabereye si jewe ndabacira inzira. Bitekanije ko uzosubira Truss atorwa bitarenze igenekerezo rya 28 ku kwezi. Bamwe mu bashobora guhiganira kuja muri ico kibanza barimo Rishi Sunak yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi, Penny yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi. Itokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ikavuga ko na Boris Johnson yeguye muri ico kibanza mu kwezi kwa ndwi nawe nyene ashobora kongera kwitoza. Muyintambara y'Uburusiya na Ukraine ibiro bikuru bya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon bivuga ko ari abasirikare ba Iran bariko barafasha Uburusiya mu ntambara irimo na Ukraine. Pentagon yatangaje ko abo basirikare ba Iran bari ku rubuga muri Ukraine aho ahanini bafasha mu gukoresha utudege tutagira umudereva drone mu gifaransa. Tumaze igihe dukora ico Pentagon yise iterabwoba muri Ukraine twongera tugaba ibitero ahari ingomero z'umuyaga nkuba. Umunyamabanga mukuru ajejuje gutanga makuru muri Pentagon ariwe Brigadier General Patrick Ryder yabwiye amenyeshamakuru ko ibitero bikorwa n'izo drone biba bihagarikiwe n'abasirikare ba Iran. Amenyeshamakuru baciye bamubaza ico avuga ko Uburusiya bwahakanye ko atatu dege twa Iran ufise bwatwaye muri Ukraine acayishurati ntawo bideha bariko barababesha. Brigadier General Patrick Ryder ikindi yavuze nuko Uburusiya kubera gukeherwa n'ibigwanisho buriko bwikora kuri Iran na Korea ya ruguru ngo ibabaho ibigwanisho yagirije Iran atajya umunwa kukovya mu iterabwoba yavuze ko Uburusiya buriko urakora mu makungu. Ari Liza Polate yagirizwa kuba yarafashije intagondwa z'abajihadiste mu gitero bagavye ku kinyamakuru Charlie Hebdo no kuri mwe mu isoko y'abanyayahudi mu Faransa mu kwa mbere ko mu 2015 yarayaciriye umunyororo wo guherayo. Ari Liza Polate w'imyaka 37 arahakana ivyaha vyose yagirizwa n'ivyaha ahanini bishimikiye kuba yarafashije cane intagondwa zakoze ico gitero i Paris mu kuziha indaro kuzifasha kuronka ibirwanisho zakoresheje n'ibindi. Murakoze kwamandanya kumviza ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya tubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari na Kamasta Mirindi.
Yani ni nina hazwe urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Mu Burundi abagore bo mu cyaro bavuga ko abakenyezi bagenzi babo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu nta kinini babamariye.
Ubwo batwa batanaje badufashe. Turuka aho tugarukira twe nta byomba n'abariko baradufashe. Kandi se kana babona harimo bamwe bamwe tutana babonye n'ingene baba bameze n'igihe batoba.
Ibi barabivuga mu gihe u Burundi buri mu cyumweru cyahariwe umugore w'umuhinzikazi. Mu Rwanda urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba rwahagaritse abanyamategeko batatu ku mirimo yabo. Naho Leta ya Tanzania yafashe ingamba zo gukumira Ebola kugira ngo itinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na Uganda zirimo icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Burundi buri mu cyumweru cyahariwe umukenyezi w'umuhinzikazi. Abagore bo mu cyaro bavuga ko kuba hari abandi bagore babaserukira mu nzego z'ubutegetsi nta nyungu igaragara babibonamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirika Neza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Ewe ntanze sendi ma ntunzwe n'ugucingero nabana bane abo bana nchingero nkabagurira ikiro cyufu bakarara bari iye ntaka kibaje
naho kibazo ni ibigira mu kenyazi wo mu ntara ya Gitega iruhande y'umurwa mukuru wa politike nta kibi na gito yagira cyo kurima abana biwe bane kugira ngo abatunge abanza gucingero ni watunze umujyango kubera umugabo we yamugaye.
Ewe ntanze sendi ma ntunzwe n'ugucingero nabana bane abo bana nchingero nkabagurira ikiro cyufu bakarara bari iye ntaka kibaje ndirukanga gose kandi mugenzi wanje nabo yaramugaye nta nakaza ko kubavuza ndirukanga nkagurana babanye n'abagenzi ahama ndayakiye nkabasubiza ubuzima ndimo ni bubi buragoye.
Eje ni ntambukiye ho kubaruko ba igitega nyene avuga ko ku myaka y'iwe 70 yatunzwe no gusabiriza
seka nteka amaboko abagira neza bavashe ndumurimyi mu gasifisa ho ndima nagenda nko mu gasoza ho mu bya leta kaza ndatetora ku mabuye gatoya shoboye hayi mabasuma nabo bakazanganya mu gatondo iyo mvyutse mbanza gusenga cyaba leta y'u Burundi ndi bonetwe bwe dukuze badufashe nk'ubu nyene mu kwipuza nk'iyo tugwaye niho tugira ingorane nini uko turya natwe ntitwobashinginda nibo bishobora abanyakuba
Mariko ndere imana wafite abana munani yatawundi beza amaso
isa abana benshi jeye mfite nk'abana munani kubacira ingero ndumu mama biragoye twegereye iso twose abankamwege ko mutwiyumviriye ho kuza kutubaza mutuvugire imbere bakaduha nk'agatari natwe tukabaho nk'abandi
ivona nshimira imana n'umukenyezi wo mu ntara ya bubanza mu burengero iruhande yo kurima akora iyindi mirimo yose kugira ngo yibesheho n'abiwe atangura bwijwi rya Amerika ubwoko bw'ibiterwa yimbura
ibigori n'ibiharage n'inkore birantunze n'umuryango wanje n'agatashya ndakajyamo ndakarose kuko ubuzi bwose ndabukora
umukenyezi wundi w'ibubanza ararushinga no kuronka ifumbire ku giciro cyiza ibindi asanga ubuzima ashobora kubugwazagwaza
iyo umuntu yarimo ikintu kingora nka jewe numvuga ngo kwa n'agafumbire kandi ngifumbire gufumbira akagenza kwigura asanga izihimbye jera mangura ku kiro kugira ngo ndabikume imbo wagenda neza
kebekanya benda wahangayikishijwe no kuba itonga rimamwo ariko abyifatamo neza kuko akora ibishoboka byose ntarera amaboko
cyangwa kwanje muretse gukora kubera ntaronka yo nkote cyangwa nkagenda muri ferme abandi bararimajeho nkaca ngenda gukubita ibyatsi nongera kugura bakuye nk'umukire kandi ntunze umuryango jewe ndumwe jewe ndagenda nka nshitasa nkabahoma nkaca nongera nkaza ngenda ndose nk'utundandaza
Mediatrice ni ishimwe wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero n'abavuga ku munsi wahari umukenyezi mwirimizi usa n'uko atacumumariye
kigo tuzatumva ngo habaye umunsi mukuru ariko ntabwo turabona nk'abantu baza kudushyigikira ngo bavuge ati ni bigende uku
mugenzi we nawe asanga abakenyezi birimizi basa n'abatereranye
abirimizi kenshi badushyira inyuma kubera ko babona ko ataburyo nimwe bavuga ati amaboko atareha ntaramukanye
Uburundi ni igihugu kirimo bike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bihagije bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira urugero baserukiwe ko kuva ku nzego zibanze kugera mu biro by'umukuru w'igihugu uciriye mu makomine intara muri leta n'inama nkenguzamateka n'inshingamateka ariko harabandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye atakintu kinini bamariye
ntashobwe batowe batanashe badufashe turuko aho tugarukira twe ntavyombana bariko baradufashe kandi sitana babona harimo bamwe bamwe tutatana babonye n'ingene baba bameze n'igihe batogwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama
umukenyezi wo muri komine Rugombo mu Cibitoke hari ikindi kintu kimushimisha kurusha kubona muri usangi abagabo babirimizi batagitana ibikorwa abatambukanye babo muri kahise
ubu tubayeho neza kuko ubu abagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagira tera yarashishije ubwenge abagabo benshi barafasha abakenyezi baritaye ibikorwa byo mu rugo umuntu arabona neza ko ari byiza
Felix Ngendabanyikwa munyamabangana yagayezwa mu bushikanganji bw'ukuringanisha ibitsina akeza abakenyezi birimizi avuga ko ari inkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu
muri rero inkingi y'umuryango n'igihugu muri akarahara mu ruganda ntibacura kuko umukenyezi mirimizi ari warima ibitunza bene igihugu bose umukenyezi mirimizi rero ategerezwa kuba n'umworozi kugira ngo ibitungwa yoroye hambavu yo kumufasha kugwiza umwimbu bitume aronka ifungwa ziva mu bikoko
ibiharuro bitangwa na ONU byerekana ko icya kane cy'abantu bamwisi ari abakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20% byafite amatongo biharije canke batorana mu gihe mu mitumba busumbasumbane bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40%. Ono imenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbo ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bogabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100 na 150 ku isi. Igisata cya ONU kigeje abakenyezi naco kivuga ko muri rusangi umukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda. Umucamanza w'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka yategetse ko abanyamategeko batatu bunganira abantu baregwa ibyaha by'iterabwoba bahagarara ku mirimo yabo igihe cyose batarishyura ihazabu yabaciye. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Abo banyamategeko umucamanza yahanishije kwishyura ihazabu ingana n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ni Inyasi Ndagijimana, Felix Nkundabatwari na Adiel Mbanziriza. Umucamanza yavuze ko bashaka gutinza urubanza ku bushake. Ni nyuma y'impaka hagati y'ubushinjacyaha, abaregwa n'ababunganira mu mategeko. Ku ikubitiro mbere yo gutangira kwiregura, abaregwa bavuze ko batigeze babona ibikubiye mu cyemezo urukiko rwatesheje agaciro mu kwezi kwa gatandatu kunzitizi barugejejeho. abaregwa banavuga ko hari amadosiye yakubiyemo imyanzuro y'ubushinjacyaha nyuma yo gusobanura ikirego cyabo batashoboye kugeraho ayo madosiye nkuko bisanzwe bigenda impande zombi ziba zishobora kuyageraho mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa ICMS bwifashishwa mu nkiko abanyururu bavuga ko muri gereza bigoye kuyageraho ababunganira baravuga ko urubanza baburana barushyizwemo n'urugaga rwabo mu rwego rw'ubwitange byakomote ku kuba abo bunganira batishoboye nta bunganizi babona bishyurira basobanura ko bagerageje kugaragariza ikibazo cyabo urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu Rwanda ndetse na Minisiteri y'ubutabera ariko nta gisubizo barakibonaho bavuga ko bagiye kumara umwaka wose nta bufasha urukiko rwavuze ko gereza ifite za mudasobwa bityo ko abaregwa bagumbye kuba barazikoresheje bagasoma ibikubiye mu rubanza baburana ruravuga ko abunganizi babo mu mategeko bagombye kuba barabagezeho batitwaje ko ari urubanza rw'abatishoboye rwavuze ko atari urubanza rwa mbere rubayeho ruteye rutyo urukiko rwafasha abanyamategeko nk'abagiye basabwa kugira ibyo bakora mu nyungu zabo bunganira mu rubanza barangiza bagakora icyo rwise kwituramira urukiko ntirwiyumvishije uburyo abo banyamategeko bahisemo kuza kurubwira ko batabonanye nabo bunganira kandi batarabigaragaje mbere na gereza itarabakumiriye rwavuze ko nta mpamvu yumvikana ituma abanyamategeko n'abaregwa basaba isubika rubanza ubushinjacyaha nabwo buvuga ko habayeho uburangare bugamije gutinza urubanza bikozwe n'ubwunganizi n'abaregwa bwavuze ko ibibazo byabo ari ibyo baganiraho n'urugaga rwabo narwo rukaganira na Minisiteri y'ubutabera buvuga ko butumva inyungu abanyamategeko bafitemo zo gutinzura urubanza byateye urukiko gufata igihe kingana hafi n'isaha rwiherereye rubifataho icyemezo rwavuze ko ibibazo bagaragaza bigamije gutinzura urubanza nta mpamvu zifatika bashingiyeho umucamanza yavuze ko kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abanyamategeko batigeze bagaragaza iyo nzitizi yavuze ko ibyo bakora ari ku bushake bwabo ashingiye kuri ibyo umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba yahanishije buri munyamategeko ihazaba ingana n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'amanyarwanda yategetse ko ntawe bemerewe kugira uwo bunganira ku butaka bw'u Rwanda batarishyura aya mafaranga nyuma iki cyemezo abanyamategeko batubwiye ko bagiye gutakambira perezida w'urukiko mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka bakareba ko yabakuriraho ibi bihano baravuga ko bibagoye kwishyura igihazabu kandi basanzwe baburana urubanza rw'ubwitange urubanza rurerwamo abagabo batandatu bahoze mu mutwe wa FDR rurwanya leta y'u Rwanda bose bari abasirikare kandi ku mapeti yo hejuru bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo barangajwe imbere n'uwitwa Leopold Mujyambere ku ipeti rya General de Brigade umuto muri bo yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel baregwa ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba bakure mu mutwe w'ingabo zitemewe n'ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda kimwe na bagenzi babo bahoze mu buyobozi bw'umutwe wa FDR barimo Raforge Fils Bazeye wari umuvugizi w'uwo mutwe na Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Abega Kamara yahoza kuri ubutasi bwa FDR abaregwa nabo baraburana bahakana ibyaha barasaba kunyuzwa imutobo bagahabwa uburere mboneragihugu barangiza bagasubira mu buzima busanzwe nk'uko u Rwanda rwagiye rubikorera bagenzi babo niba nta gihindutse umucamanza yatangaje ko azasubukura urubanza mu mpera z'ukwezi gutaha bagira ubusa ijwi ry'Amerika ya Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu muri Tanzania leta yafashe ingamba zo gukumira Ebola kugira ngo itinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na Uganda zirimo iya Kigoma icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin
Umushikiranganji ajeje amagara y'abantu mu gihugu cya Tanzania Umi Mwalimu mu nama n'abanyamakuru kuri wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam yavuze ko icyo cyorezo giteye impungenge mu ntara za Kagera Mwanza Kigoma Geita na Mara arizo zihana rubibe n'igihugu cy'u Buganda umutegarugori Umi Mwalimu yemeza ko mu gihugu cya Tanzania atamugwayi wa Ebola aravugwamwo gushika n'ubu gusa leta yiteguye guhangana n'icyo cyorezo cyane cyane muri izo ntara zegereye igihugu cy'u Buganda yashimangiye ko leta ya Tanzania yamaze gufata imikenyero yo guhangana n'icyo kiza cyane cyane mu ntara ya Kagera ariyo nzira nkuru yo kwinjira no gusohoka igihugu cy'u Buganda ujya muri Tanzania gusa mu ntara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'Abarundi biraboneka neza ko atana kimwe kirakorwa mu gukingira abanyagihugu n'impunzi zituyemo
uwepo wa ugonjwa Ebola katika nchi jirani unaiweka nchi yetu katika hatari kubwa ya kupata mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kutoka
indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cha Uganda irajishe indi gihugu cacu kubera ibikorwa byinshi dukorera hamwe mu by'ubutunzi n'iterambere ariyo mpamvu nyamukuru yoza n'icocorezo mu gihugu cacu zimwe mu ntara ziri mu kaga ya mbere ni Kagera ari nayo mpamvu cyagira canje yamaze gusohora yo kuraba uko mu bihe biri imbere twofata ingingo zikomeye zo kwikingira uretse Mwanza Kigoma nayo ni ntara ya gatatu mu ntara za mbere ziri mu kaga.
Kwa hiyo Mwanza inaingia namba mbili katika kuwa kwenye hatari zaidi, lakini Kigoma, mkoa wa Geita na mkoa wa Mara.
Impungenge ni nyinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu ko zohaba zandura uwo mugera ni mu gihe yatanyigiye icyo cyibure imigambi yo kwirinda n'icyo cyorezo iravugwa muri zo nkambi gushika n'ubu.
Tujye impunzi z'Induta turafise ubwoba budasanzwe ubwoba bwerekeye n'ikiza cya Ebola yumva corona yaragira kenda ariko Ebola nayo tufise ubwoba budasanzwe turumva ya mu gihugu cyo mu Buganda ko yatanguye sasa kinganda ariko rero tuko twiyumvira nko mu gihe byo shika ikaza ngahinduta naho twogira ibibazo bidasanzwe ngahinduta dafite ibibazo isukurike amasabune turonka itangombwa bijanye n'isuku nitoronka reka mbere navuga yuko ubu amashyamba nta mashyamba kidufasha dufite ibibazo rero bidasanzwe nko mu gihe icyo cyo kiza cotera ngahinduta tushaka bigenda gute ku mpunzi ziri ngaha muri Tanzania twaca tufanye tukaheregetera gose
Imana yabayiradukingira irege ntayo itangira dushikira mugabo turayumva twa Imana yafotuye aradukingiye kuri ubu tuzokomeza dusenge Imana ikomeze iheziyo nidushikemo mukomeze mudufasha muri byose n'icyo kiza mudufasha no kugira ngo mude kugira ngo biheri bihije iyo biri nibizatse ino nabo twa tugifisa ka ehe
n'ikindi dusaba rero turasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe ko yogerageza ikaduhereza amasabuni kongereza n'ubuvuzi reka n'ubuvuzi ntibuko buragenda neza mbore nko mu gihe rero iyo Ebola yoshize atavuzi bari bukwiriye bwose urumva tujya duhona na twese twopfira rimwe twese.
Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ariryo rigejeje amagara y'abantu mu nkambi ya Nduta ribwira ko rizokoresha kato ryari ryateguye kwakiriramwo abarwayi b'umugera corona mu gihe ho kwibonekeza umuvuduko w'icyo cyorezo Ebola mu nkambi. Gusa iryo shyirahamwe riri mu migambi yo kwitegura gutanga inyigisho ku mpunzi z'abarundi n'abanyekongo ubijyanye no kwirinda cyorezo Ebola mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu ndwi zibiri ziza. Mu ntumbero yo kwirinda cyorezo Ebola kimaze guhitana abatari bake mu gihugu kibanyi cy'Ubugande kuva mu ntara ya Kigoma icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo. James Chovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika, dusubire ku Burundi. Amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba yandikiye President Evariste Ndayishimiye amusaba gushyira mu ngiro urubanza rw'urukiko rukuru rw'umuryango EAC ruvuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza n'inzego zakurikiyeho binyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi, amasezerano y'amahoro yarusha n'itegeko rigenga EAC. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Graver niyo nkuru ukorera Kigali mu Rwanda.
Ubwo rwandiko rwatewe ku mukono n'amashami ku gite cyabo hamene nane zirimo ayarenga amajana abiri akorera ahanini mu karere ka Afurika y'Ubuseruko. Ayandi nayo yashigikiye ubwo rwandiko ni nka Human Rights Watch n'urunani EACSOF ruhuza ayo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko ari nabwo rwitwaye muri sentare nkuru ya EAC. Mu ngingo iherutse gusohoka iyi sentare yerekana ko ayo mashyirahamwe yatsinze urubanza rwemeje ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yahunyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, amasezerano ya Arusha n'itegeko rya EAC mu mwaka w'2015. Ubu abo bitwaye basaba ko ingingo ya sentare yoshigwa mu ngiro. Icyo bikoze sentare yerekanye ko bigoye kuyishyira mu ngiro kuko urubanza baretse uwatwaye iyo manda itavuzwe ko rumwe Petero Nkurunziza yari itabye Imana ndetse hari n'inzego nshasha. Yamara ayo mashyirahamwe yigenga abona ko hari bishobora gukogwa anshire niko yagize atwara ishami ry'igiteka yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Icyambere nuko yosubiza iteka abajyambuwe abo nabo bakaba ari abarundi ibihumbi n'ibihumbi bagorewe makambi y'impunzi n'amashyirahamwe ya politiki imigambo ya politiki myinshi iri mu buhungiro n'indi iri mu Burundi, amashyirahamwe yigenga ari mu buhungiro ndetse mbere n'ari mu Burundi n'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu buhungiro n'ibindi biri mu Burundi bidakora vyigenga kubera iyo nyangwa y'amategeko.
Leta y'u Burundi yoyo ibona ko ugwaciwe na senere nkuru y'umuryango wa EAC atakibanza n'inseguro rufise. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabivugiye kuri mikuru y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro c'abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu mu mpera z'ukwezi guheze.
Ijyangingo na kintu kinini zoza gufasha kubera ikiringo cari cateye impari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 caraheze. Nuwicho kiringo chega imana ya kozi vizayo na kiriho. Nikimwe witamu kifaransa sanzo vuzi. Ikibura ni gwa niki kiriho. Iki nukibura ni gwa kita kiriho urumba kono gogurubanza alimfagusa.
Ya mara ambashira mijigenga yomukarere na mhoza makungu asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutanga karurero keza mugihe ari nawe asanzwe arongoye uwo muryango mu kiringo cy'umwaka.
Bagaruka kizwa shingiro bibiri na gatanu ibyo bashyizeho kugira ngo bahane abo bari bise abasi b'igihugu gifutwe amashyirahamwe yugawe abo bashyize ku mamanda dare babanze babihagari kubwa mbere hama ategerezwa kujaho ibiganiro bizohuza abanyepolitiki bari mu gihugu abanyepolitiki bari hanze amashyirahamwe ari mu buhungiro n'ari mu gihugu na leta y'u Burundi bigatuma za mpunzi zigoro makambi ya mashirahamwe ari mahubuhungiro anye politike ari mu buhungiro akore ku mugaragaro.
Uburundi ntibukozwa ico cefuzo co kurekura imfungwa za politike. Prosper Ntagwamiye yatangaje ko ikibazo cerekeje abashatse gutembagaza ubutegetsi ari umurongo ntarengwa.
Ngira ngo nitwokurwa turaza kukabaje nde nyerekana yemwe amagrenade ntuba ko ari umugumuko imigumuko yahanwa n'amategeko. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye.
Gusa abo baranira gateka kazi na muntu bemeza ko nyabuna ubwo rubanza rwaje kwerekana kw'abakurikiranwa kuri ico caha atari bo bari bakwiye kucagerezwa nk'uko bisigurwa na Maitre Dieudonne Bashirayishize umwe mu baburanye ubwo rubanza yarusha muri Tanzania ijwi rya Amerika yakurikiranye gushika ruhere.
Iyo sentare yemeje yuko umugambo uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako. Ubu rero ubwo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako.
Amashyirahamwe yigenga aremanga ko afise uburyo yacishijemo urwandiko rugashikira uwo rugenewe Perezida Ndayishimiye. Mu kiganiro utwara sentare ya EAC Umurundi Nestor Kayobera aheruka guha ijwi rya Amerika yaravuze ko gushira mu ngiro imanza z'iyo sentare bitoroshe.
Sentare cy'imanza ariko cyatigenda kugukurikira kurabi uko urubanza washizwe mu ngiro. Nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye ubaza kwanje rushwe mu ngiro leta nishwe mu ngiro akazoguma garuka ariko kubera yuko ya senari bihugu utaweze mu ngiro ubuhonyanze ibitegeko.
Ni kopi yago ijwi rya Amerika rifise ubwo rwandiko rwarungikiwe kandi abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko nk'Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudan y'Epfo na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aba banyacubahiro basabwa gufasha kugira ingengo za sentare y'umuryango barimwo zishigwe mu ngiro. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Chuti muduteza matwi ahaniho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Mbararikire rero ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga yanyu guhera saa 10 nkuko bisanzwe. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
MP Records, Dr. Mash Production,
Holy Seven, your son. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza. America. Tusikilize sauti ya America.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Sangiri jambo ya husheve.